Iri ni Ijwi rya Amerika. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika tubabashikiriza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 bice 3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice 3 Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu voa@com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Musi wa gatanu w'indwi iheze itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018, komisiyo y'igenga y'igihugu ijejwe agateka ka muntu mu mfunyapfunyo CNDH yahaye ikiganiro abamenyesha makuru ku kugena ibintu byifashe muri iki gihe mu Burundi kubijanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu. Umuntu aretse ivyerekeye umutekano iyo komisiyo yaravuze ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu rwasubiye kwiyadukiza mu gihugu c'u Burundi n'amabi akogwa ku bana. Ibindi mu CNDH wavuze ko ni vyatangajwe n'ishami gishyirahamwe ONU gitaye impunzi HCR vyuko ryiteze kwakira impunzi z'abarundi bagera ku 50,000 muri uno mwaka w'2018. Umugwi CNDH wanagize ico uvuga ku makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres ku ngingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Tutarambiranye rero mu kiganiro cuno munsi muri sanga twatumiye Jean Baptiste Baribonekeza ayoboye umugwi CNDH. Waramutse.
Ndaramukije n'abatwumviriza bose. Kandi ndashimiye VOA rya Amerika ku mwantumiye muri kino kiyago.
Ku munsi wa gatanu mu kiganiro mwahaye abamenyesha makuru mwaravuze ku bijanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu ku bato baragikurikiranye badafise amakuru mwashikirije mu ducira ku mayange ukugene mwabonye vyifashe muri iki gihe.
Murakoze cyane. Muri rusangi itangazo twashikirije kuwa gatanu w'indwi iheze ryari ibyerekeye ukuntu tubona ibintu byifashe mu gihugu na cyane cyane mu gisata cyateye akazi na muntu kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika rero no mu ntango z'uyu mwaka kuva utanguye. Hanyuma rero nk'uko twabishikirije bikaboneka ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu mpande zose z'igihugu kuko tugiranije nuko twabibona mu minsi yahera nta bintu bicayivuta abanyagihugu tugize imisi tubona kandi haraciye amezi menshi. Ikintu twashikirije muri ubwo bwego nyine nuko twaravuze ku bijyanye n'ushaka ngene tubona ibikorwa bya politiki biri kubirabandanya. Turavuga kujanye n'integuro ijanye no guhinyanyura gwizwa shingiro. Turazi rero bikorwa bikwirakogwa tukabona imyitwara ariko ivugwa tukabona ko nazo nyine muri rusangi biri kubiragenda neza. Ariko rero turashimangira turavuga duti CNDH rero naho biri uko mu mugi w'igihugu turashigikiye cyane amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Turashigikiye iteka n'itekane ku barundi bose. Turashigikiye ko agateka kazi na muntu kwahirizwa mu mpande zose kandi turashigikiye ko ishaka ry'abanyagihugu ryubahirizwa. Hanyuma rero tugahanura abari ko barategura icyo gikorwa hamwe n'abandi bose byega gushira imbere ineza y'abarundi ntibashira imbere inyungu zabo cyangwa inyungu z'imigwi imwe imwe ikindi twavuze nuko
mubandanye
ego ikindi twavuze nuko turavye nko mu gisata cy'imibano twisuze cyane cyane ibyo tubona tuvuge ku gisata cy'indero turavuga turavye amahinduka yagera muri iminsi harimo ikwiragizwa ry'abigisha ba leta mu gihugu cyose mu ntumbero kugira ngo intara zitahorana abigisha bakwiye zishobore kubaronka turavuga ko icyo kuba tugikenguruka hanyuma turavuga yuko ari byiza ko ubushikiranganje bukomeza kumvira rero nk'abo baba bafise ibibazo bavuga bati nyabunaje naho biri uko bashize kure cyane cyane bantandukanje n'umuryango mu buryo budahita ngo bunyorohereze nazo nyine twaragize icyo tubivuze ko hanyuma turavuga ku kibazo kijyanye ni urudandazo rw'abantu
turaza kubigaruka ko reka turaza kubigaruka ko ibyo n'utuhe tunenge mwo mwarabonye mu byo mwatangaje
ahanini muri rusange twabonye yuko utunenge ari two duke muri rusange nkuko twabivuze urabona yuko ugiranje n'imyaka iheze ubu ibintu byifashe neza cyane nubwo ati ni nk'igihe ushane mbere ugiranje n'ibyo twabona mu myaka iheruka ahanini igikomeye mu bijyanye n'utunenge tubona twebwe ni yuko ubona yuko umengo mu banyepolitike hagumaho icyo kutumvikana neza hakagumaho abumengo baravuga ati no twe duhagaza aha hanyuma bikanka ko baheza ngo bahindukire naho uwo basanzwe bakumbure bagira ati ibyo bapfa abari karavuga ukuri kumva ko badashaka kumwumviriza bigatuma rero umengo naho abanyepolitike baba bafise ukuri bashobora kuja hamwe ngo bumvikane bagire icyo bashitse ko cubahiriza abarundi bose ahanini ni icyo mu byo twashyikirije tubona muri iyi minsi gikwiye gukomeza cyigwa ikindi muri rusange ni ingene nubwo nti uwo mugambi ujanye n'ubunyana bwiza shingiro nawo nyine duhamagarira abantu yo kwisunga ineza y'abarundi bisigura yuko atawukigira igikorwa ciwe bakagira igikorwa cy'igihugu hanyuma rero niyo habaye amataka abantu bagashobora kwitura sentare bakumvikana ivyo tubivuga kubera yuko twumvise nyitwarariko ivugwa ucisanga umengo abantu barashaka kwikorera ibintu uko bavyumva batabanje kuja inama munyuma rero gacisanga iyo amatati yadutse nk'ivyo twabonye haba ingozi canke mu Kirundo canke mu Rumonge nko kujyanye tuvuge no mu kushiraho ibyamigwi ijeje kwandika abazotora mu bijyanye n'abayigize canke mu bijyanye n'ibyo bakora ukamengo abantu bihuta kwihagira aho kwitura sentare ahari niyo twasazi yuko umuntu wese iba afite ikintu kitamutomokeye yo kwitora sentare hanyuma bagashobora kumutunganiriza kuko byishe ibaza yuko bizogenda bikimugwa biciye mu nzira y'intahe mu nzira yo kuja inama n'ingingo hanyuma binaniranye abantu bakitora sentare nicyo twashyikirije mu bisanzwe
mu gihe igikorwa cerekeye referendum kwihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro kiriko kiraba hari amakuru avuga ko hoba hari abafise nk'impungenge n'ubwoba ko boba hara aba nkabatera ubwoba ngo mu gihe batoba batoye ego ku iryo referendum hara makuru umwe wamufise mwebwe kuvyerekeye ivyo
oya nta makuru nka turaronka ibyo twashubiye kuranko ko nabivuze twarumvise abantu bashika kuri batandatu barafunguye mu Kirundo hanyuma abantu bo ibyo batubwira bavuga bati batwagiriza yuko turiko turigisha guhakana no kuvuga oya kwibwiriza shingira aba bantu rero ubegereye ukabumviriza bavuga ivyo ariko wagenda twara muri dossier ukumviriza n'abajeje ubutungane ugacusanga n'ivyo aba bakoze muri aho babaye n'ushaka hanyuma rero hagize ingingo ifatwe yo kubafunga ugacusanga bagomba kuvuga bati nyabuna twe bari kubaduhora ibyumviro byacu bya politiki cyane cyane ikijanye n'igihugu gashingira ikindi twabonye ni igice mu Karusi cyaho usanga abantu bafata ubutumwa nabi, ugasanga mu guhimiriza aba abantu mu kuja tuvuye kwiyandikisha gutora bashaka kumbure kuba kubahakira ko kandi batabishaka mugabo si ikintu kiri henshi taraha mu Karusi twacumvise kandi nyine nibaze ko ari umurongozi wo hasi abayumvise ubutumwa nabi anyuma gaheza ugasanga yabushikirije nabi cyane cyane yabikoze nabi abantu bagatika ivuta umuntu mbere y'ukumenga kujya kwiyandikisha gutora ni itegeko ariko nibaza ko insiguro ziriko ziratangwa n'abarongozi hirya no hino ni insiguro zumvikana zivuga ziki kwiyandikisha ni iteka ry'umurundi wese na cyane cyane yuko kwiyandikisha muri referendum kandi bitanga n'uburenganzira bwo kuzotora mu matora ya 2020 bireka ko ari igikorwa rero abarundi bose kibarafu ariko rikabiteka ku muntu nsabagahato muri make yo tubona yuko biriko biragenda neza muri rusange.
Murakoze.
Ikindi novuga gusa n'ikigero cha bajya amaze kuboneka yo gusanga bagira udukosa mu kwandika amazina y'abantu hanyuma cyane cyane nk'itwabonye ingozi no mu ntungahujumbura nako mu kinama ariko twibaza yuko nabo nyene usanga ari abantu kumbure baba bari kubarakora ibintu badategera neza tukibaza ko rero cyane cyane ajya gwegose nigo kongereza insiguro ruha abakozi barwo iyo bagiye gukora kijya gikorwa niko bagihambaye ntihagire abantu bashyiramo udukosa kuko utwo dukosa izina ry'umuntu ryanditse nabi munyuma rero heza ugasanga ageze gutora kumbure ntashoboye kwibona kuri list imaze gusohoka ugasanga biteye ingorane aho nibaza ko insiguro zikwiye zotangwa kandi turashigikiye yuko mu gihe bigaragaye yuko umuntu yabigize abishaka yoheza agafatirwa ibihano bijyanye n'amategeko gutyo n'abandi bagafatira akaba rero icyo gikorwa bagakomeza kucita kuko igikorwa kija mu neza y'abarundi bose.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Vitali. Vitali uratwumva?
Ndabumva.
Watubwire indi zina naho hamagaye uri?
Ni twanirande kwa Vitali mpamagaye ndi bucu ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Akabazo canke intererano?
Je icyo mbona noti icyo mbona nk'intererano nuko umva bitamaze kubitegeka kujya kwiyandikisha nibaza ko atamuntu yo buragiza abantu ngo nibaze kwiyandikisha ku nguvu kubera kwiyandikisha biva ku mutima n'icyo umuntu atera kiva ku mutima.
Murakoze. Aho muhavuga iki Jean Baptiste?
Oui, ndashimiye Vitali kucyumvira ashikirije kandi cyumvikana cyane ariko ahanini nibaza yuko ari cyumvira nari namaze kugira icyo ndakivuze ko kwiyandikisha ni ubushake bw'umuntu nta muntu yohatira undi kujya kwiyandikisha kandi nibaza yuko nk'uko nabivuze ndetse ijya no kwita kayizore yabaye mu Karusi aho ubari nk'umuntu yadukije navyo tubona ariko rero kuvuga ko ari uburenganzira ni ikintu gikomeye cyane ko abantu bavyumva yuko ari iteka ku murundi wese kuko mu gihe nk'ikibazo kiba kibajijwe kicega abarundi bose hanyuma rero umuntu akavuga ati ikibazo ndacyumvira kwiki nibaza yuko harabaye icyo navuga guharanira agateka ka muntu muri iki gihugu bikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati twakeneye ubwisanzure bwo kuvuga icyo twiyumvira muri kigero akaryo kabonetse kuvuga icyo umuntu yuzura sinumva yuko ariho umuntu yo cavuga ngo nyabuna jeje ntibindaba misanzu biraturaba twese kandi je ndibaza yuko ari viza yuko abantu bose baheza bakaronka ako karyo kakoresha neza bikabiteka ku murundi bikabiteka ku barundi ariko kandi ntihagire umuntu abihakirwamo no kuvuga abantu bakagenda ku bushake bwabo kubera nk'uko nabivuze ari ikintu cyiteka kuri twese ikintu cy'umuntu.
Murakoze. Christiani duteye akamo. Christiani uratwumva?
Ego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho mahamagaye mutumbeye?
Je nitwa Nkurunziza Christiane.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego nashaka kubazo kubyerekeye bijya nyene ibinyo byo kuja kwiyandikisha biravugwa ko ngo utazoja kwiyandikisha ngo hazogeye igihe ngo nahazo ari nko mu rugendo bashobora kumuhagarika ngo kubera ngo atiyandikishije rero nashaka mbaze ko nibaza ko kuja kwiyandikisha ko ari ku bushake bw'umuntu atagahato kocamo hama bakavuga ko utazokwiyandikisha ndetse batazomusaba ni nakaranga muntu bazosaba ako gakarte nkuvuga ko n'uzo bagiye kwiyandikisha tuzoba tugiye kwiyandikisha kubera ubwoba cyo nibaza rero ko bo tureka umwe wese akagenda kwiyandikisha kugushaka kwiwe atagahato karimo nibaza ko ibyo nzi gushiramo agahato bariko bashaka kuduhahamura n'ivyo nyene bariko baravuga hariho abafise ubwoba uzosanga hariho n'abariko barahunga kubera ubwoba bw'ibyo bintu nibaza rero yuko botureka umwe wese akagenda ku bugombe bwiwe atagahato karimo
murakoze
yego murakoze namwe
mubivuga ko iki Jean Baptiste
icyo uyu mufasoni avuze numva gishushe n'icyo uheruka yaravuze nibaza ko hariho ibihuha abantu bashobora gukwiragiza mugabo nta mutegetsi n'umwe cyanke umuntu n'umwe afite icyajejwe ngaha muri iki gihugu ashobora kuvuga yuko iyo haba abuze umuntu yaja cyanke icakora ngo ni kubera atashoboye kurangura uwo mugirwa ukomeye cyane ariko ku Barundi rero nk'uko bagize iminsi n'abandi babisigura aha mu Burundi muri kano kanya nta tegeko riratorwa ritegeka abantu gutegeza gutora uko amatora aje haribwo amaze gushika ngaha mugabo ngaha muri kano kanya ngaha iwacu ntari hari rimaze kuhaba riyaheze rigategekanya rero ivyo urirenze ko aheza gafatirwa nk'ibihano haba nyene kuri zinyine bijanye n'ubundi burenganzira bw'umunyagihugu ariko muri kano kanya ivyo ntabihari icyo nubwira uwo mufaso niko bacane cyane kumuhumuriza ndamuhumuriza yuko mu bisanzwe hatugira umuntu amuja mu matsinga mubeshe amutera ubwoba ati utagize uko bizogenda kuriya ariko kandi nka mushikanje muri iki gihugu nawe nyene ndamwereka yuko kenshi ari viza mu bibazo nk'ibi kutigira sindabibazo umuntu akabikurikiranira hafi kandi akagira inyifato ituma igikorwa bintu kigenda neza kuri twese maze ikivamwo kikaba ikintu abarundi bose baheza bakiyumvamo kitabagirira akamaro nico gituma rero nibaza yuko kugira sindabibazwa atari inyifato nziza
urakoze Desire aduteye akamo uratwumva Desire watubwirira indi zina naho hamagaye itumbeye
mukondo wandi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
no tubazo tucyabano cyumviro
yego
ago mbaze mwiriwe mu tumire mwa turonke turo mose
ndaguhamiriwe
murakoze cyane ndago ndabaze rero
yego
sega CNDH yoba ikora gushika mu mitumba canke bigora igaruka ku gwego gye gusa muri ko muravuga ibijanye n'agateka kazi na muntu nyine kubahirizwa nyine usanga abana bari yabo gafata mbega ibiba byose mu gihugu mwa mumenya neza ataki bacarutse hanyuma gisiga nacho mbega ko numva muri ko arabumviriza wa musanga muri ko muravuga nk'umuvugizi wa leta usanzwe wa gutende hashi wo numugo wigenga wo bukorana gute na leta ama kubijyanye nabyo ni iyi bamwe nabandi ariko ravuga ko hari abahindi bakuza kuyandikisha ku nguvu wesanze nkimwe bihakana cyane ngo muvyemeze kuko burya abari hagati mu gihugu nico tubibona hari aho biba mwakora kushaka gusanga atabora nka bavugira bakafa kujya mutima menye niyaza ko ngira ngo mundu biheze mwamwara muri nondwe nyine mwara kwikanyira do isangano yarashize akamakuru andi rete yarakorera mu karu se cyangwa bijya mu journalist yavuze ibyo atabonye kuburyo bari kashaka kugumura abantu mu gihugu hanyuma kubijyanye nuko agateka kazi na muntu kameze mu Burundi mu bisanzwe mu bivuze ko biri byofasha bajya bakwiyitirira ibicanje biriya ugasanga barafisa aho bagomba gucafuza muntu mbere yo guhaza mwamya haza kuva kera bona bihagarika banashima mugabe iyo dutinye kubivuga canke bamwe n'abandi bakabirenza ko ho gwamazi byabahaye uwabikozwe aca kumamo na kumenga afise ngugu akamira mu kwerekana ko ahambaye murakoze
murakoze mu mwishure Jean Baptiste
ego ndamushimiye cyane uyo mu nyuwanje bya Amerika ubwa mbere hoho nashaka kumumenyesha yuko umurwi CNDH udakorera ibujumbura gusa ufite icyicaro ibujumbura ariko ugafita ico no kwita amaso mu ntara turafise ibiro byo mu ntara turafise ibiro Makamba turafise ibiro Gitega turafise ibiro Ingozi turafise baduterukira ku rwego rw'intara hanyuma rero turafise uburyo bwo gushika aho hose tuba twumvise ikintu giteye amakenga cyangwa gishobora kuba cyungabanya agati y'akazi na muntu gushika no ku rwego rw'imitumba turayigendera kandi turabandanya ni ukuvuga aho hose twumvise hari ibibazo haba mu Rumonge haba Ingozi cyangwa mu Kirundo turashikayo icyo nashaka ko yo gitahura ntave yibaza yuko ari ibintu umuntu kumbure aba yumva amakuru gusa ni kuvuga yuko turarondera amakuru gushika ku rwego rwo kumitumba icya kabiri ati mbega CNDH ni kuye gishobora kuvuga icyumviro cyo kimwe na leta ku kibazo cyangwa kiri mu bisanzwe nibaza yuko CNDH ni umugwi wigenga hanyuma rero ukaba ufise ihangiro no kuvuga ibyo ujejwe gukingira no gutimbataza agati y'akazi na muntu mu Burundi muri ibyo dukora rero hariho ibitari bike usanga dukora twikorana hakaba n'ibyo dukorana n'abandi yaba leta yaba amashyirahamwe yigenga baba nushaka abasanzwe bafasha Burundi aho bitwitare le partenaire hamwe rero na cyane cyane abanyagihugu muri rusange no kuvuga dukorana n'abantu bose leta rero uburyo dukorana ahanini ni mu gihe nk'aho tuba dufite ikintu tubona kitatu tomokeye hanyuma tukavuga duti ikintu cyo gumushikiranganje kanaka cyangwa cyega komisariya y'igipolisi kanaka cyangwa kiraba ibohero kanaka cyangwa kiraba urundi rwego aho turafise uruhara ko kuba izo nzego mu buryo butandukanye haba mu nyandiko cyangwa mu kubarondera aho bari kugira ngo tugiranire inama tubereke amategeko dufise cyangwa tubereke ibyo tunegura nabo bashobore kubitorera imyishyu turakorana mu buryo butandukanye rero nushaka haba no mu buryo bujyanye no kubahimiriza mu byo usanga kumbure batamenye twe twamenye hakiri kare tugaheza tukabibereka kugira ngo bashobore kubikosora hakiri kare ama rero kuvuga yuko hariho ibyo ushobora gusanga rimwe na mitibonye cyo kimwe na leta nibyo birashyica kuko urwego rwa CNDH ruri nta kugira ngo ruhinyuze ibyo leta ikora byose kuko hariho ibyo usanga leta ariko irakora neza hakaba n'ibindi bigorana iri cyari ikora neza rero nta kibuza yuko umuntu ashobora kubishyikiriza iyo naho hagize ibigoranye cyangwa byakozwe nabi cyangwa ibyo ngabane zatakaza ngo nazo nyine umuntu akabishyikiriza niho nibaza ari itandukaniro rya CNDH na kumbure n'ayandi mashyirahamwe amwe amwe kuko twebwe intumbero yacu siyo kuvugira muvumbi kumuvumba cyangwa kurondera gucafuza umuntu uyu cyangwa uriya cyangwa kononera igihugu mu buryo bucanke buriya ahanini intumbero yacu niyo kuvugisha ukuri ubwa mbere ho ubwa kabiri tukavugishikiriza ukuri mu buryo bwubaka kugira ngo hari ibibazo bigende bitorerwa inyishu aho kugenda bikomantara intumbero yacu siyo gukomantaza ibibazo niyo kubikemura mu kurangiza nashaka kumwishura ku kibazo yarabajije kijyanye na iki avuze cyo kwandika abantu guhatira abantu kwiyandikisha cyabaye mu karusi kinibaza ko na maze kugishikiza niba yakurikiranye ni ukuvuga kibaza yuko ari ikintu kibi kandi nk'uko bose babyiyamirije turibaza yuko ingingo zafashwe kugira ngo ntihagire ahandi bishobora kuba mugabo muri rusange nk'uko nabivuze nawe nyine bazaye ko atabororo byinshi ngo tanga bwaho byo byarabaye kandi naho byabaye naza ko byacye bikosorwa ubwo nyene ku buryo umuntu ataca bifatira ko kugira ngo ashobore kuvuga yuko ko bariho ibikorwa bikubira kugwa muri rusange byo guhatira abantu kwiyandikisha.
Murakoze dufise Vincent ku murongo wa telefone. Vincent uratwumva?
Neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
kwa Nerola yo Vincent.
Muhamagaye muri he?
Ndani Kigali.
Mufise ikibazo canke intererano?
Nagira ngo mbaze umutumirwa ko akenshi twama twumva cyane cyane nko muri iyi minsi hari abantu bakomeje guhohoterwa ku bintu bijyanye no niyo leta ndi umuntu ugiye kuba Burundi umuryango wigenga kandi baramira gateka kazi na muntu akenshi hari abo twahora tubona zishikira kuri tele nka aprodehash gashikiriza ibintu uko byagenze haba kuri radiyo akenshi uwo mutumirwa ntago tubona twumva avuga ati nimba ari nk'umuntu yahohotewe n'inzego za leta ashyirwa ahagaragara akenshi duhora twumva avuga rumwe na leta ibyo leta yagiye ikaba yivuga mbega mwebwe mubona ari uguharanira agateka kazi na muntu koko kandi kwe kubona mpinga ni ku ruhande rumwe niho muhengamire nashaka mbe ndi ku murongo abanze tubize ku kibazo kimwe ama ndi ndamubaza ikindi muntu
murakoze mumwishyure Jean Baptiste
ego arakoze Vincent ndamuramukije nibaza ko ashobora kuba adakurikiranira hafi ibikorwa umugwi Senidash ukora kumbure hariho ibyo usanga byashoboye kwamamara n'ibindi bitaba byamamajwe ariko icyo nashaka kumenya kandi gikomeye cyane Senidash nikorera ku radio Senidash ikorera ku rubuga hanyuma turafise ibintu bitari bike rero dufasha gukemura haba nyene kuri ivyo bijanye n'ubushobora kuba yahohotewe canke yagize ikindi kibazo kijanye n'agateka kiwe mu ruhande urucanke ruriya turafashe rero abatari bake nibaza ko arondeye intahe ashobora kuzironka zitaringi kenshi turamamaza ku radio iyo tubonye ibibazo bigiye kurenga inkombe cyangwa naho nimeze neza tukabivuga ariko sinibaza yuko ari umuhamagaro wacu asomye itegeko ritugenga si umuhamagaro wacu wo kuvuga ibigenda nabi gusa n'ibigenda neza turashyize uburenganzira bwo kubivuga navyo nyene aha rero nibaza yuko kumbure hariho ikidutandukanya nkuko nabivuze n'amashyirahamwe amwamwe kuko twebwe ndahamagariwe na gatoyi kuvuga ibitameze neza gusa ariko icyo namumenyesha nkongira ndasubira kukimenyesha n'abarundi n'amakungu nuko atagituma Senidash yovuga ngo ibintu bimeze nabi kandi bimeze neza kandi ntagituma yovuga ngo bimeze neza kandi bimeze nabi muri kano kanya rero muri rusange ndasubiye kubyamamaza ibintu biraboneka ko bimeze neza muri rusange kuko bimeze neza nibisigura yuko ata kintu gishobora gushika mu ntari cyangwa iri ugasanga hariho umuntu agateka kiwe kahungabanye cyangwa yuko atampari ziba zihari muri politiki bisigura yuko ibyo tuba tubona bishobora kuba byungabanya agateka kazi na muntu ari kimwe kimwe kandi nuvuga nti atari symptom d'une crise atari ibimenyetso by'uko igihugu kiba kiri mu ntambara cyangwa muri crise nkuko nabivuga ndibaza ko bitahura nico dushaka kuvuga rero si kuvuga yuko ari atagatakaza umuntu ashobora guhohoterwa ko nuvuga nti ari zero violation icyo si cyo tubona kandi cyo twiteze mugabo muri kano kanya ibyo tubona usanga ari ibintu bishika rimwe rimwe kandi bishobora gukemugwa biciye mu buryo dusanze dufise bwo gukoresha amategeko bwo guhimiriza abantu n'ibindi byose dufise by'ubushobozi bwo gushobora guhasha ihohotera ryose agateka ka muntu
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga umugwi wanyu mu itangazo mwashikirije mwaragize icyo muvuga ku makenga aheruka gushikizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres ku ngingo ya leta y'u Burundi yerekeye guhinyanyura ibwirizwa nshingiro kubatakurikiranye mwavyishuye ko gute
muri rusange twavuze yuko udamu shinganaye Antonio Guterres arangwishyirahamwe ONU ni umuntu ajeje gukurikirana ibiba mu bihugu byose byo ku isi no kuvuga ibihugu bingije na 192 bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU turavuga yuko rero mu byajeje bikomeye cyane harimo gukinga amatati ku isi yose harimo no mu bihugu hagati hanyuma rero muri iyo ntumbero yabonye nk'ikintu gishobora kuba cyo tera ingorane mu gihugu kikazana amatati cyangwa intambara cyangwa umwumvikano muke mudugararo mu gihugu arabishikiriza kuri twebwe rero ni ikintu cyumvikana cyane ko ashobora kubyica ashikirije ku migambi iri gukorwa mu bihugu nk'iki cyo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro turumva ko ari ikintu cyumvikana ko ashikiriza amakenga mugabo turaviro ibyo tubona tukaraba n'ibyo yavuze tukabona yuko atakintu kitari cyane cyangwa gicivutu kihari cyotuma haba amakenga akomeye cyatuvuga duti kibaza yuko ahanini yabivuze nk'impanuro no kuvuga nk'inama agiri abari ko barategura umugambi ugwenyanyura no bizo yashingiro nabandi bose vyega baba abarundi babanye politiki cyangwa abanyamahanga kugira ngo mukubikora babikora no bwitonzi maze kizovamwo kizobikintu cingira kamaro ku barundi niko twasomye bujya gutuma mu bisanzwe kandi ko twabushikirije.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fiston, ku mirongo ya telefone Fiston uratwumva?
Ego ndabumva cyane mwiriwe.
Mwiriwe? Tubwire irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Irakoze Fiston, ndi mu Kamenge neza na neza mu mirongo ya kabiri.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Ni kibazo akongera akaba intererano ariko reka mere ku ntererano. Nongera mvuga kuvyerekeye nyene situation mufatiye kuvyo nkawo ni afikirije ngene situation imeze mu Burundi n'icyumviro cyo guhindura ibiza nshingiro. Bon, gikuru je nashaka kuvuga urabona nka nk'ishyirahamwe oni urabona yuko usanga yinjira cyane mu mategeko y'ibihugu kanaka muga tusanga ibindi bihugu twita yuko ngo bikomeye ku isi canke bifitunze ugasanga nibazinjiramo gose bagize baranavuga aca ba amategeko canke gutera ubwoba ngo tuzokuramwa amahera kanaka canke ku mugabo rero uravye nko muri Afrika ibi biriko biraba mu Burundi si gitangaza kuko urabona mu Buganda mu Rwanda mu bihugu byinshi muri Afrika ibyizwa shingiro barayinyanywe bivanye n'ibi kuko urabona mu gihe cy'abakoloni ibyizwa shingiro cyari nk'ikintu badikta gisigure babwira abantu bakame bakagifata uko nyene bagasanga tuko tugira muri amategeko ya kera naho twari dukwiye kujya mu mategeko bivanye kubera uvuze ati tufate demokrasi y'abanyaburaya tuyemprenye cyangwa tuyishyiremo neza ngo muri Afrika nishoboka kuko uravye no mu bihugu by'abarabu ntiyashobotse n'ubu gushyigikira baragerageza mugana ishoboka hava intambara gisanga ari ya ntambara nyine igarutse none nko kuri icyo kintu nagomba mbaze nk'umukuru wa CNDH muri icyo gihe oni ubonye yuko yinjiye mu by'igihugu mwebwe nk'abantu muzi amategeko mukorana gute n'amashyirahamwe ya oni ageje by'agateka kazi na muntu kuko ntiyashaka iravuga ati ngo igihugu turabona yuko intambara ishobora kubaye none ko babona ati intambara ishobora kubaye bo bakingiki cyangwa se indahashi ikorana gute n'amashyirahamwe agateka kazi na muntu nawe kugira ngo babone ishusho nziza y'igihugu.
Murakoze.
Ikindi nacyo mamaze umukuru wa CNDH nagomabaza ati mbega inshingano zabo koko barakora hagati ya leta nabo ni uwe mubano uhari bakorana gute bahanana gute amakuru CNDH igumye ibaza ati yoyo ikora kwa kundi ivuga ati twaravuze ukuntu ku canke nayo nyine yashyiramo ingufu fizikma tukababona bakavuga ati iki kintu tugikosora umubano wabo n'abandi mashyirahamwe ya leta canke yigenga ijyanye n'agateka kazi na muntu umeze gute canke mu banyagihugu bashikayo gute babasigurire ukuntu igihugu kiri
reka bishyure murakoze mu mwishyure Jean Baptiste
ego ndamushimiye Fiston na shakangira geze kwibaza bibiri harimo nushaka izindi baza ahanini ijyo kwishwa neza kurusha na nizindi nzego mugabo kukibazo kijanye cyane cyane ningene ishiramwe oni ishobora kubayigira cyo rivuze ku mategeko ari mu bihugu kanaka hanyuma ntivuge ku bindi cyangwa ugasanga hariho izi babashikirije by'amakenga avuga bati n'igihugu muraga bahazotera intambara navuze yuko biri mu byo ishyirahamwe onirijejwe ibijyanye no gukinga intambara n'amatati mu bindi bihugu kuko ndamwibukije muri rusange ishyirahamwe onirijejwe ibintu bitatu bikuru kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi icyo ni cya mbere icya kabiri ni kubungabunga agateka kazi na muntu ku isi yose icya gatatu ni cyo kwitaho iterambere ku isi yose rero iyo umunyamaga mukuru wa ONU abonye ikintu gishobora kuba cyo tosekaza kimwe muri ibyo bitatu arabishyikiriza kandi ni ikintu cyumvikana hanyuma rero ikindi nuko icyo yumenya nuko igihugu cy'u Burundi cyangwa n'indi bihugu hariho amasezerano kiba cyarateyeko igikumu amasezerano mpuza makungu araba byagateye akazi na muntu ayo masezerano rero arashyize yategekanye igihugu ishobora gutegerezwa kwisunga kitabikora neza kugira ngo abantu bose bubahirizwe mu mpande zose ayo masezerano rero iyo atari karakurikizwa urashobora gusanga rero hariho abafite amakinganyo bakagira icyo bashikirije iyo habaye ibirego tuvuge bavuga bati muragabe ibintu bigenze neza bikurikijwe gutya haba mu bijanye na n'iza politiki cyangwa ibijanye n'iz'ubutunzi barashobora kugira icyo bivuze ku rwego mpuzamakungu hanyuma rero ikibazo cyacakiza muri leta kugira ngo leta ishobore gusigura twero kubitwerekeye mu gisata tujejwe nkuko navuze tujejwe byose tujejwe gisata cyagati akazi na muntu gusa muri icyo gisata rero ishingano yacu ni yuko kwamamaza ayo mategeko mpuzamakungu ajya gati akazi na muntu tukamamaza amategeko y'igihugu ajya gati akazi na muntu hanyuma tugashikiriza ingene tubona ibintu n'ibyo tuyongera n'ushaka hariho iyo bimeze neza tukabivuga iyo tubona ibidatumuye nazo nyine tukabivuga ariko rero nkuko nabivuze nta nshingano yo gucafuza igihugu dufishe ni kuvuga rero iyo ibintu bimeze neza turabivuga kandi tukabivuga neza tujyanye n'ingene tukorana n'izindi nzego za leta cyangwa abanyagihugu nacyo nagicishijemo mu kanya turakorana mu buryo butandukanye harimo icyo guhanana amakuru n'ibyo mugabo kandi harimo icyo kubahimiriza mu byo tujeje kugira ngo tubereke nk'uko nabivuze ibibazo tuba twabonye nabo batabonye bagaheza bakazita mbere n'ushaka hariho nabo usanga bakeneye inyigisho nabo nyine turazitanga rimwe na rimwe baba mu majeje umutekano cyangwa abandi ugasanga barakeneye guhugura ikintu kwita kukarihirizwa ubwenge mu gisata cy'akazi muntu turabikora n'abanyagihugu nicyo kimwe turaja ku mitumba kandi tugenda tugiye gusa gusuzuma bitagenda neza hino tugenda hagiye ingora ahabaye ingorane gusa turagenda no kwigisha bisanzwe turagenda nk'uheruka mu kwezi kwahera twari imabayi tukigisha abantu tuvuye nko kujyanye n'agateka k'abakenyezi n'ibijyanye n'amabi yakorerwa abakenyezi muri make turi mu gihugu turashika ku rubuga tukaganiriza abantu tukabumviriza natwe natwe tukabumvisha ibyo tubona byo gukomeza guteza imbere agateka kazi na muntu turakora n'ivyigwa n'ushaka kugira ngo ivyigwa ico no kutivyigwa bihanitse kugira ngo nk'abarongozi bashobore kubona kumbure ivyumviro biba bigezweho niko novyita mu bijanye n'agateka kazi na muntu kandi bishobora gutuma ubuzima bw'igihugu bugenda neza
murakoze dufite kandi Cedric uratwumva
yego nagize miro munyamakuru
mwiriwe irindi zina naho muri
yego cyane ni irakoze nkaba ni Kampala Uganda
mufise ikibazo cya intererano
yego ndamukije umutumire
amoro neza
halo mwiriwe cyane ni henze nyirani utwara CNDH
yego me
ego kise utubazo tubiri nagomba kubabaza akambere yerekeranye nuko mu minsi iheze narasimbuye Burundi gatabonya ndanikise umuntu w'umugenzi afunzwe twarabonanye naragenda musaba baramuntu gatabonya turavugana ariko arambwiye ati nerwe muri hanze mutari mu ibohero mugende mu rurare mutuvugire ngo ubuzima bwo mu ibohero ngo nago umeze neza ngo hari ibibazo bafite ibibazo byinshi cyane hari abantu bafunzwe bagira ngo nyine ibintu byinshi urabona hari abantu bafunzwe bagira ibintu byinshi ariko arandi mahabwa ati mwebwe ko mubingire bakaba mukaba mukidegembya mutubwire n'ukuri ari se ende hashi do ize kutugarukira ko tubabwire ibibazo bihari kuko mutanga barabe hari icyo mushobora nko kubafasha murabe n'icyo mubafasha ko ubuzima bw'ubuhinzi bibaza ko butoroshye gatoya ako oye kari akabodo ka mbere akabazo ka kabiri nagomba namubaze nyakubaha umutumire nagomba namu mbere nk'umutuma urabona ko ubu uye twinyirije imyanyurwa y'ibiriza shingiro hakaba hariho abarundi batari bakenya bari hanze y'igihugu nagomba mfate nka muzofate nibo mbere nk'aka initiative cyangwa nk'igihugu mu bikorwa mu gihe kimwe musimbire kuraba na abene wacu bari mu nkambi zigeranye n'ibi bihugu n'ibihugu cyacu babahungiye Tanzania mu Rwanda mu Uganda muri Congo kugira ngo mu bahumurize mu bakajya mu kihumure ko mutaho byo bafasha kuko ibyo bari kuko nabyo bari bakunda kuvuga n'abagenzi.
Ntituki mufise ku murongo ariko ku bibazo yareka arabaza mushobora kumwishura.
Ego nda mushimiye Cedric, ibibazo bagiye birumvikana cyane. Kimwe cyerekeye umuntu afungiwe mu gasho, sinamenye ko ari mu mpimba canke ahari ntiyabitomoye neza, ariko muri rusangi nashaka kubanza kumenyesha yuko iyo umuntu afunzwe skin cheese arabaho nabi kubera nta burenganzira afite bwo kwishyira no kwizana, ntashobora kubona ku munsi ku munsi abantu barabona, ntabonana n'umuryango ku munsi nk'uko byahora. Ahanini rero twebwe uko dukora muri rusangi, turagenzura amabohero muri rusangi, ariko kandi turakurikirana umuntu atwituye umwumwe. Mu kubakurikirana rero mu mabohero hari ibyo dusuzuma, turasuzuma tukaraba mbega uyu muntu cyane cyane yafashwe gute, afungiwe iki, kugira turabe yuko amategeko yakurikijwe mu kumufata icyo bita procedure, tukanaraba kandi yuko icyo kintu afungiwe gishemeye, tugira turabe yuko kumbo atari ikintu gito bamwagiriza gishobora gutuma yuburana yidegenvya, cyangwa tugasanga kumbure bamufunze kado bamufunze vagabongo ko bavuga atagituma muri ico gihe tugaca tumurekuza ubwo nyene. Ariko abakunda gutebayo abari abantu rero bafise ibintu bibagira ubona ko bishemeye muri ico gihe rero cyadusuzuma no bwanda cyatuje ku ntambwe igira kabiri no kuba gusuzuma tukaraba uyu muntu mbega arafise umuntu amuburanira abo bitabavoka mbega iyo bafise ikibazo kumbure cy'ingwara araronka umuganga yabikeneye. Hari abo usanga afite ingorane zidasanzwe ari nka diyabete cyangwa izindi ndwara zitoroshe zitaba yuko aguma ku miti, tukaraba ko ayironka kandi tukarondera imiryango yabo kugira ngo tumenye yuko babagendera, ko bashobora kubagemurira cyangwa kubaramutsa n'ibindi n'ibindi. Nk'uyu rero ndumva ko na mugenzi we yavuye mu Buganda akaza kumuramutsa, twibaza yuko afunzwe wuntu, ari uduca turaba ikibazo nacyo kijyanye n'ibimufunze rero tukaraba yuko yaburanishijwe ku gihe ibihe bitarenze. Icyo na novuga gikunda kutuhangayikisha nk'umurwi hari igihe usanga abantu barengeje ibihe biturukanye n'uko mu butungane baca badusigura batubwira bati aha hantu tuvuge ko ari nk'umuntu afungiwe mu rumunge yafatiwe imakamba, bati turafise ingwane zo gushika mu rumunge tuvuye imakamba kubera imakamba nta gasho kari abantu bafungiye mu rumunge, cyangwa nk'umuntu afungiwe mu rugi yafatiwe mu cankuzo nicyo kimwe bakavuga bati haratubera urugendo rukabagwakuru ugasanga ariburanishije muri uku kwezi aburanishijwe mu gukurikira. Ni ibibazo rero usanga bifatiye kumbure kuco no kwita ingene muri kano kanya igisata cy'ubutungane gitunganijwe, ariko bizogende biratera imbere buke buke. Kuri uyo mugenzi rero icyo numahanura nuko yoshobora kutwitura, batwitura n'abandi batari bake bakatwandikira makete binanira bakadutelefona ku matelefone, haba kuri telefone yo ya SNDH benshi barayizi iriko ku rubuga rwa internet n'ahandi, hanyuma bakadutelefona ku murongo wacu tugashobora kubakurikirana kugira ngo turabe yuko baborekugwa cyanke naho batarekuwe amategeko tukabona ko ariko arakurikizwa. Kuca kabiri yavuze ikibazo kijanye no kugendera abarundi bahunze, icyo kibazo kitoye ku mutima haraciye umwanya utari moto. Kumbure ibyo tutamamaje nuko twaragiteguye cyane, turagitegurana n'abandi viega harimo ibiro bya HCR by'Ubujumbura, harimo ikigo cya ho komisari wa droit de l'homme cy'Ubujumbura n'amashyirahamwe amwamwe ntari giteka itarahagarikwa. Hanyuma rero turagitunganya turagishikana ahantu tubona yuko kigomba gishoke, mugabo duca dusanga hajemo izindi mbongamizi zijanye n'ushaka mbere n'amategeko y'ibihugu bimwe bimwe barimwo bishobora kuba bitashotse vyemera kugura ibigo by'impunzi kuri bose. Icyo cyarabaye hanyuma mu bindi bihugu naho hacamo izindi mbogamizi niko novuga, harimo rero ihagarikwa ry'imigenderanire ya hagati ya leta na kijya kigo cya onikije batera akazi na muntu n'utundi n'utundi. Rero nibaza yuko ahanini tugifite ku mutima nk'uko nabivuze, abarundi bahungiye mu mahanga n'abarundi bene wacu ibibazo barimo byinshi turabizi hariho kumbure utarashika ushobora kuvuga uti kintu gitegera neza ariko ibibazo by'impunzi zihora nabyo byinshi turabizi rero umunsi byadushobokeye umwanya n'uwundi ndibaza yuko rwogendo tuzorugira ariko mu kurindira ahanini twe tuhimiriza abantu bose ata muntu aba abona yuko afise kumbure ikintu kimurondera ku giti kiwe cy'ingorane kubera muri rutange umutekano wifashe neza turabahanura yuko utahuka hanyuma kugira ngo nkuko nabandi benshi bari ko barabikora ibintu byawe bishobore kubahirizwa ni hakiri kare kuko keshi ko umuntu atewa mu buhungiro niko ushobora gusanga kumbure utuntu tuwe tutagitunganye neza ariko twe turazi ukuntu umutekano wifashe mu ntara zose z'igihugu turibaza yuko abantu bahunze bakwiye kuza baratahuka baze icyo kibazo kije muri kahise.
Murakoze. Dufite kandi Maxime uratwumva?
Ego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho utumbeye?
Nitwa Mana Liyo nkaba ndi mu ntara ya Muyinga.
Mufise ikibazo canke intererano?
Ego mfise ikibazo.
Ego.
Nagira mbanze ndamutse umutumire. Ikibazo cyanjye cya mbere cyerekeye ku bantu cyane cyane batavuga rumwe na leta ngerageje guperezida nko muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi hari abanyeshuri benshi bamaze igihe bafatwa babageza ko babwiko bigisha ibyo gutora oya mu ibwiriza shingiro kandi bakaba bafatwa nabo bakingiye nk'umudiregiteri w'ishuri ugasanga nabo ariko arabatanga ugasanga ariko barafungwa bo nk'ibyo kenshi twaraba ugasanga n'abantu bari muri opozisiyo gusa cyane cyane bo kuwo bita rwaza ariko nk'ibyo ku maradiyo cyangwa ibiki ntacyo tugira twumva biriko biravugwa ko sinzi mwebwe ko umuntu abimenya mwamubimenya naho muba muri ko murakora iki kugira ngo igihagarikwa ry'agaco kisa kirihagarare kuko tubirazi usanga na byinshi biri mu bituma igihugu nacyo nyine kitira gisubira inyuma kuko gushisanga kuguma bwuzura abantu atwinzira akarengana cyari gutuma baca bapfungwa.
Murakoze kabisa.
Ikibazo kindi nacyo nyine kerekeye n'icyo muti undo ku ntega baba abantu benshi bapfuye bo kwaba bayisimira bo kwagwasa nabo nyine ariko nk'uwo mugwi tuma twumva buri gihe ntacyo wigerukakaza ubivuga ko bafatana ifoto umuntu yanavuga ugasanga kibaye icyaha gikomeye kandi umengo nticyari icyaha kandi nta n'itegeko kujya rihari rihana kuba umuntu afite ifoto y'umuntu runaka. Kindi nacyo nagira ndamubaze
Munyaruse
ikintu kuko ndateka akazi na muntu ngo karubahirizwe cyane mu gihugu je mbona katubahirije kuko nta kuntu ko kubahirizwa ariko turavye amaradiyo menshi ari karakora yarugaye kuko burya amaradiyo ari mu bintu bya mbere bya bifasha kugira agati kagira muntu kubahirizwa niba ari karakora kugira ngo rero imenyesha makuru n'amaradiyo kugira ngo byongere bikore naho abantu bazogira icyizere cy'uwo mugwi. Murakoze
mu mwishure Jean Baptiste.
Ego ndamushimiye cyane Imana ariyo muri rusangi ibibazo byiwe ni ibibazo bitatu ariho ikibazo kijyanye n'abantu ba b'inyamurenza b'abanyeshuri bashobora kuba bafungwa bahogwa ko batavuga rumwe na leta icyo kibazo nashitwari bwamenye nari navuze yuko turafite ikibazo cyo mu Kirundo twari ko turagikora cyo mu Kirundo kubera abo bantu bafuze mu kintu bashika batandatu niwe tumaze kuronka ariho nibaza yuko n'uyu nawe nyene amaze gushikiriza ivyo icyo tukora no gusuzuma tukaraba abo banyeshuri aho baba bafungiwe niba bafungiwe Ingozi cyangwa Inyamurenza nyene hanyuma tukabakurikirana dukoresheje bwa buryo navuga ni ukuvuga kuraba ikibafunze icyarico kuko kuvuga yuko utavuga rumwe na leta cyangwa ushigikiye uyu muntu uri cyangwa uriya ni kimwe ariko gukora icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu ni kindi kuko rero hariho igihe usanga umuntu yakoze icyaha mugabo ugasanga kubera ko ari mu mugwi wa politiki cyangwa uriya agaca agomba kwiheka kuri uwo mugwi cyangwa kwambara iyo nkofero y'umugwi kugira ngo icyane kimuje ko nibaze yuko rero twebwe turabyumvise iyo duhakanye tukabitohoza tukamenya ibyo bintu ngene byifashe iyo dusanze rero umuntu ariko arahogwa ibyumvire bye bya politiki cyangwa aho yegamiye muri politiki atacha kihanwa n'amategeko yakoze muri ico gihe birumvikana ko duca duheza tukamurekuza nico kimwe nicavuze ko ari abantu ba FN baba barapfuye mu kuntega ikinacho nyene na makuru mashasha kuko twebwe amakuru dufise nta bimenyetso by'abantu baba FNL bafuye ku ntego mugabo nazo nyitugiye kubitohoza nawe nyene no muhanura kwegera umurwi kugira ngo aduhe amakuru yose afise kuri abo bantu umwidondoro wabo ivyo bazi no kuvuga nyene byagenze canke abo bibazazi babi barabikoze gutyo dushobore kubikurikirana ibi tubifata rero ko ari amakuru duca dukoresha nk'umurwi nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma tugatohoza dusanze ari vyo tugaheza tukanubwa butungane tukakurikirana kugira ngo ivyo bintu bije mu butungane amatohoza abe abo vyagira bashobore gukurikirana. Umukurangiza ikibazo cy'amaradiyo turakizi turakizi turamaze gukora ibitari bike nkuko abizi arazi uko ari amaradiyo radio isanganiro radio Rema FM hariho humuriza y'igitega zimaze kugururwa ndibaza amakuru mfise yuko na radio Bonesha FM ishobora kuba izokugurura vuba no kuvuga tu hariho ibyakozwe bitari bike turabishima hanyuma turashima kandi yuko na maradio nushaka amashashi yagiye ravuka n'ibinyamakuru bishashi muri kano kajyaho ndibaza yuko ubwisanzure bw'ibinyamakuru burahari hanyuma kuko ibazo by'ayo maradio navyo tuko turakoresha ibyo byose nabo byega harimo cyane cyane urwego rujeje ku kontrola ibimenyeshamakuru bita sendise hamwe n'abarongozi harimo cyane cyane abajeje ubutungane kugira ngo ibindi binyamakuru nazo nyine bishobore kugurukwa ibitari mu makosa kuko nk'uko abizi hariho ibinyamakuru biri mu makosa ushobora gusanga rero ubutungane imbere yuko imbere yuko agira igikozwe cyose hateza kuva ingingo y'ubutungane ivuga iki ibintu twasanze atakosa ririmo canke iki kirimo ikosa ntigishoboka naho nibaza rero yuko ushobora kugira itandukaniro hagati y'ibinyamakuru biri mu kuri n'ibindi biri mu makosa.
Murakoze. Uretse ibyo bibazo twavuze by'umutekano hamwe na gateka ka muntu mwitangaza mwashikirije kwa gatanu w'indwi iheze mwaranavuze ku vyerekere rudandazwa rw'abantu rwasubiye kwiyadukiza mu gihugu hamwe n'amabi akogwa ku bana mwo bivuga neza uko mwabibonye?
Ego mu bisanzwe twarabonye yuko tensane mu mwaka w'2015-16 urugo rudandazwa rwaciye rwimonogoza tukibaza ko cyane cyane ari abantu bajya bitaba trafika bakorwa rudandazwa harimo n'abafise amashyirahamwe y'ikinyoma inkozi z'ikibi mu bisanzwe akora ibyo bintu yaciye atomboreramo ugasanga by'imonogoje ariko rero turavye mu mwaka w'2017 wamenga byagabanutse bikaba rero bisubiye kuduga cyane mu cyane cyane mu mpera z'umwaka no mu ntango z'umwaka wa 2018 nicyo bituma duciye rero tusemerera hakiri kare kugira ngo ibyo bintu ntibibandanye. Ibyo tubona rero ni uko hariho abana cyane cyane abana b'abigeme bakomeje gutwarwa hanze bisanzwe si abana batoyi ni abantu bakuze bakurije imyaka tufashe iby'amategeko avuga mugabo ubiraze ugasanga n'abantu bava mu icyo no kwita mu mpande z'igihugu zirimo ubukene mu miryango ikenye hanyuma rero ugasanga n'abantu bagenda babwirwa bati we tukujanye mu mahanga kubera ko tugufitiye akazi k'igitangaza uzosha uhembwa amadolari hanyuma ugaca ukikenura ugatunga n'ibindi ariko rero bashitseyo ugasanga bakoresha ibikorwa bitari bizima harimo ibikorwa bibahotera mu magara yabo harimo ibikorwa by'ubusambanyi harimo ibikorwa kumbure bibaruhisha cyane kandi atagahembo babaha harimo cyane cyane icyo kubanyigereza impapuro z'inzira za passport bakababuza gushobora kugaruka icyo ni kintu kiri ngaha mu Burundi ariko kiri n'ahandi mugabo tubwire ikitwerekeye nuko tubona yuko umengo byasiye kwimonogoza turavye abagi barafatikwa ngaha za bukeye ngaha za Makamba nungahe Bujumbura nushaka nuko abona yuko abantu bagiye mu mugi w'abantu hanyuma mu nyuma batoje bagasanga barabantu bameze nk'abanyorojwe mu bisanzwe
naho amabi akoregwa abana
hanyuma abarundi nk'abanyamahanga ni kintu ubona ko kitoroshe ariko tukibaza yuko cyane cyane gikenewe muri kano kanya icihuta gusumva ibindi ari uko hari kubaho wa murwi kubera hari itegeko rihana icyo cyaje muri 2014 birakwiye ko rero hihutirwa gushyirwaho wa murwi utekana n'iryo tegeko ujejwe gukurikirana ingene icyo cyacifashe gutyo aba nabo babarashoboye kushika muri ivyo bihugu bari bamerewe nabi bashobore kurondegwa hanyuma bagarukano.
Muri make naho kuvyerekeye amabi akogwa kubana mu majambo make.
Kumabi akogwa kubana si bikwiye hose mugabo hajya bavuga bati hari gishora kubona ikintu kabona ni gitoyi ukiretse gaca gitera kibandanya twashatse kwamerira kure hakiri kare inyifato twabonye haba mu za cibitoke za bubanza na za gitega aho usanga abavyeyi cyangwa ababanyi babonye umwana akoze agakosa gatoyi tuvuge ko yahanyuye ikigori cy'umuntu cyangwa atakoze ibyo bamutumye muhira ari nk'uguteka cyangwa ibindi usanga ari ibikorwa biremereye ku bana umubyeyi agaca abyifatamo nabi agahana umwana mu buryo budasanzwe. Nkuko twabivuze nk'igitega hari ahantu muri Taba abasore baciye ibikonjo by'abana ngo bigore mu murima cyangwa nk'umucibitoke aho hariho umubyeyi yaturi ikiganza cy'umwana n'umukanyeshaho umubyeyi yacumise imbugita umwana abo bana ntibapfuye mugabo ubirabiye byose cyangwa biraboneka yuko ari ntibihohotera cyane abana ku buryo rero dusaba yuko cyane cyane abantu busubira bagasubiza agatima mpembero bakibuka imico n'imigenzo y'abasokuru gufashanya no kubungabunga abana niyubonye umwana akoze ikosa ntucira ku buhombo kandi tugasaba cyane cyane leta yuko hoba ingingo zikomeye gusumbya bijyanye no gukingira abana na cyane cyane gukingira imiryango kubera biraboneka ko ibyo bikaze mu mpande haba harimo ubukene biyaboneka ko harimo ubukene bw'abavyeyi cyangwa babanyi none ikintu cyabafata nko kumenya ibintu bidasanzwe.
Reka dufise Alexandre umwanya ugiye kuturangirana. Alexandre watubwira irindi zina ukanyarutsa naho uri n'ikibazo cyangwa intererano unyarutse.
Nitwa Alexandre cyo kina magara ndi Muranzi bavaho ko mutumire yavuze kuko nta muntu n'umwe aravuga ko kuma barabara ataka azo kwaka ikarata ya matoro ariko ararengana aho doronka bake n'uwo yoba yari yandikije cyashobora kuyisiga mu hirya rero n'ibihuha n'uko bihora bigenda iyo hegereje amatoro mu bihugu byinshi byo muri Afurika ibyo byose biva kuri kahise ibihugu byacu biba byaraciyemo muribuka ko inyuma y'ubukoloni hakurikiye ibintu ibihe bibi cyane bigarere bidukurikirana gushika n'ubu iyo no anura umurundi wese yiyandikishe kugira atange icyiyumviro cy'iyo mu matora.
Murakoze
kandi ngasaba kandi umutumire kugira nibahumurize imitima y'abarundi urumva ko hari abafite ubwoba cyane. Murakoze
cyane. Jean Baptiste umwanya usigaye ni muto, hari icyiyumviro cya nyuma mwashikiriza muri make?
Na sagushikiza mu kurangiza ahanini ko ba ukusubira kumenyesha abarundi n'amakungu yuko turazimera rusangi tubona ibintu byifashe neza tugasaba yuko rero abari kubarategura igikorwa cyo gonyenyegizwa shingiro tugasaba cyane n'abanyepolitike bose baba bari mu Burundi cyangwa mu mahanga bo kwirinda icyo cyose gishobora kuza gutura gutosekaza umutekano cyangwa gatera akazi na muntu kugira ngo ibyo dukora byose aba muri politiki cyangwa mu bindi abarundi babikore imitima iri mu nda. Murakoze.
Nari turacyasiganye nka kanya gato cyane, sinzi ko mwashobora kuvuga icyo mwafashe ku byatangajwe n'ishyirahamwe hase ku byerekeye ngo ko bashobora kwakira impunzi zishika ku 50,000 muri make.
Nabwiye twafashe ko ari nka kamo ko guhanura tubona yuko hashe ni shiramwe naryo nyine rikomeye rikurikirana impunzi ku isi yose ahanini kenshi rero ibyo bakora bisunga cyo no kwita gutegekanya kugira ngo ntihagire ikintu kiza ngo babone ingene babyifatamo ariko muri rusangi ngaha mu Burundi muri kano kanya nta kintu kihari gituma umuntu yovuga ngo azohunga abantu ku rugero rukomeye kuko nkuko mubizi guhunga sinteguro guhunga biraduka umuntu no kuvuga arashobora kumva atameze neza hanyuma agahunga mugasi mugamushobora gufata ngo nzohunga mu mwakuza twahanuye rero yuko yaba leta baba abasanzwe bayifasha twokora twese mu buryo bwo gutsimbataza amahoro n'umutekano tubanaye tubumbatira amahoro hanyuma kandi dubungamwe agati akazi na muntu nushaka tugwanye n'inzara kuko
bashobora
kugana n'inzara
murakoze
hanyuma rero ntihagire umuntu azohunga
murakoze
ahasigaye nkuko nabivuze twibaza yuko urugero umutekano
urabashimiye
akimitsi twakoze azohunga ku bwinshi murakoze
murakoze cyane ari Jean Baptiste baribonekeza ayoboye umugwise NIDH tuko turavuga ku itangazo bashikirije ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku vyereke ya gateka ka muntu hamwe n'umutekano mu Burundi dushimiye n'abakwirikiranye iki kiganiro n'abashoboye guduhamagara bagashikiriza ivyiyumviro kaza n'ibibazo mwatumwe na Fidel iyo ngabo mugire ibihe vyiza.
Mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika.